Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Bertrand Ngendakuriyo.
Sangwi kaze bakunzi mwese ba radio Nzamba agateka kawe ni ya sango ya makuru mu kirundi twabategwe kuri no munsi wa gatatu turugenekerezo rya 13/0 umwaka wa 2020 ayo twabatorokanije nayo akaba hagaze ku ngongo nkuru zikurikira muri joro ryake mugabazi ku izina rya Isaha yarayishwa arasishijwe inkoho aho yahungiye mu ikambi y'induta mu gihugu cya Tanzania ababanyi biwe bakabyagiriza igipolisi cya Tanzania mu ishyirahamwe CBDH Vikari yani agatseka k'impunzi bakiyamiriza iryo totezwa ribandanya rikorerwa impunzi z'abarundi akamo gasaba abarundi kwambara agapfukamunwa mu kwirindikiza cha COVID-19 karabandanya gutangwa n'abategetsi b'u Burundi Alengiome Bunyoni umushikanganji wa mbere akaba nawe nyene yabishimangiye aho yagendeye ibibanza byo kwipimirizamo umugera wa COVID-19 mu gisagara cha Bujumbura uraza kubikurikira munara zimwe zimwe rera ko kamo kakaba katarumvigwa mu babisabwe ubwa mbere basanzwe bari mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu muri no makuru turakwitira munara za Muyinga Rumonge no mu gisagara cha Bujumbura byose twari batubwiye muri no makuru ahagarariye mu Muyinga bw'ibyuma na Tezo Milimani Rambona mu kanya makuru midonido
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ari makuru tuhere mwivugwa mujanye n'umutekano muke hari umugabo yarayishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri shiru wa gatatu mikambi indutani mu gihugu cha Tanzania yo munzi yo murundi yazo ku izina rya Isa yishwe arasishijwe inkoho ababanyi bakagiriza igipolisi cha Tanzania kucuba kifisemo uruhara ni nkuru tubaza Odas Nimbona
amakuru dukura ngaho mu ikambi impunzi z'abarundi induta mu gihugu cha Tanzania amenyesha ko uwo mugabo yishwe arashwe n'inkoho yo mu bwoko bwa pistole bamuteye mu ijoro ababanyi bakagiriza igipolisi cha Tanzania ko cyo bakibifisemo uruhara
bamuteye mu ijoro hariho twavuganye aba hafi yiwe arambwira ko avuganye n'umurinzi asanzwe ararira ikigo cya plani gisanzwe kiri hafi y'ahaba ko yabonye ipikipiki zisanzwe zikoreshwa n'igipolisi izajya akamanganiraho mu nyuma naho yumva havuga induru bagiye kumwica kuko bamwicishije pistoli baramurashe
izo mpunzi zivuga kandi ko ubuzima babayemwo buteye ubwoba iyo batishwe bakorerwa amabi atandukanye harimwo gukubitwa n'ubundi bugizi bwa nabi
ni kuvuga ko amakambi acumbika impunzi z'abarundi ari muri Tanzania muri ino minsi ari mu bibazo kabisa ari mu bibazo bijyanye n'uko Tanzania uno munsi icyatemye ibigori impunzi zari zaremye bijyanye n'uko uno munsi hari uruhinja rw'abantu bahungutse kubera aka gatoki duhine dukorerwa bikaba ngombwa ko bagaruka kubera basanze nta mutekano hari bariko barabahiga nta ujyo babajyana imvura nagira bica biracika amazu menshi arabomoka abantu nta bufasha na bumwe bariko bararonka ahubwo n'ubwiye gusaba ubufasha bamubwira ko yokwiyandikisha agahunguka ibyo kuri ubu impunzi turi mu kibazo kitoroshe uburyo bw'uko umuntu ataronka yakira n'ayamira atari abantu bajariwe n'ubwoba abapolisi nabo isaha kimwe n'imwe igeze kabisa ukiri ku musozi ni ikibazo kitoroshe umuntu arakubitwa umuntu arafungwa
basaba HCR ijejwe kubakingira n'igihugu cha Tanzania cabahaye indaro gukurikiza no kubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira impunzi amakungu nayo akababa hafi kuko nk'uko babivuga ngo uwo ari we wese ashobora guhunga biturutse ku mvo zitandukanye
Odas Nimbona twa tutararonka rero abarongo ikambi kugira abatanga umuco ku byabereye muri iyo kambi yanduta mwishirahamwe CBDH Vikar barababazwa n'itotezwa ribandanya rikorerwa impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania gushikaho bicwa Leopold Sharangabo icegera c'urongoye ishirahamwe asaba igihugu cya Tanzania gukurikiza amasezerano yo gukingira impunzi cyateye k'igikumu HCR nayo ikava mu gacerere irimo tumutega amatwi
abarundi umutekano wazo wohagararirwa zari ziri muri Tanzania ziri muri Congo ikambere n'ahandi mu bindi bihugu umutekano w'impunzi kwiye guhagararirwa atakuraba atakuvangura impunzi gwe turasaba cancane igihugu cha Tanzania ko cyohagararira umutekano w'impunzi z'abarundi nk'uko gisanzwe kibikora z'abanyekongo bari muri ico gihugu biraboneka neza ko impunzi z'abarundi zidafashwe kumwe n'impunzi z'abanyekongo nk'akarorero imirima y'impunzi z'abarundi imirima y'igori canke iyindi yama iriko irononwa iriko irarandurwa ariko imirima y'impunzi z'abanyekongo muri ayo makambi muri Tanzania ntikogweko byose n'ibintu byerekana ko impunzi zidafashwe kumwe ikindi rero nuko impunzi z'abarundi kenshi usanga zihohoterwa ubwo turasaba ko na hashtag nayo nyene yohaguruka ikavugira impunzi z'abarundi ziri muri ico gihugu kugira ngo zifashwe gutama zigirwa nabi muri ubwo buryo reka mbere n'impunzi ziri muri Congo nazo nyene ntizibandanye zikorerwa ayo mabi.
Leopoldo Sharangabo kabaganirira mugenzi Ange Désiré Hatungimana ramakuru tubanze mu jeni nagatse akazi na muntu ifatwa gasakisaki rya bamwe mu banyagihugu mu Marambya muri commune Burambi ntara ya Rumonge kujyo baritegekwa no mukuru wa zone Prime Ndayisenga ibyo bivugwa n'abanyagihugu baho mu Marambya aho bavuga ko ahanini hafatwa basanzwe bari mu mugambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi CND FTD kuvyagirije bavuga ko bidafashe muri commune Buyengero naho amakuru atangwa n'abanyagihugu yemeza ko abafatwa bafatishwa n'uburongoye umugambwe CND FTD muri iyo commune tubibwirwa na Bonfils Niyongere.
Abanyagihugu ba muri zone ya Maranza ya commune Burambi bagize umukuru w'iyo zone Prime Ndayisenga ko ariwe ari karategeka ihagarikwa cy'abanyagihugu bo muri iyo zone arongoye babivuga bafatiye kubyagirije bidafashe byagirijwe umwigisha Georges Karangwa yahagaritswe mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri
bamwagirije ibintu bidafashe bamwagiriza pasiporo yagiye prima yari yamushikiwe mu Rwanda mu mateko aragenda agarutse barashe ako kidondo ko yinjiye babona ko abishira bashaba magiriza ngo ho wundi musirikare yari mikondi bivukana ngo ntiyabivuze atateke kore hari byo musirikare ko ataja mu ikonji ahanije barareka bamagiriza ubundi bivukana umunyeshuri ariga n'umunyeshuri mu Rwanda by'abantu bose barabizi hariho n'umukoroneri yitwa Gashirahamwe yarabivuze ati nusubire kononera abantu ngo nibi nibi nibi.
Abanyagihugu mu Marambya bakavuga ko uwo mukuru wa zone Prime Ndayisenga yaje gusambura ubumwe n'umubano byaranga abanyagihugu ba zone arongoye imbere yuko agenwa muri ayo mabanga basaba ubutungane ko bwokora amatohoza yabwo kugira ntibukorere kubyagirije bitangwa n'uwo mukuru wa zone Marambya
witwa Ndayisenga Prime chef de zone bamushikanye kuri polisi yavuze ngo ahibarahije yari yagumye amugera amajanja yari yabwiye umupolisi ngo amufate umupolisi urumva hari abagifite ibanga babikurikiza amategeko uwo aramureka none ubundi ibyo integuro yari afise yayishise none barakeneye duhungishwe n'umushefu de zone umukoroneri yitwa Gashirahamwe yarababwije ukuri bamwishe ngo habo bahejeje mugabo umuntu ararenga ntungane udutunganirize ntibukoreshwe n'umushefu de zone bagira amatohoza akwiye ntibakorere ku byo avuga ngo yahejeje ahejeje kuzomeka ikimugize amacakubiri gucanishamo abantu umusozi donzi na kiganza bahora bafatanye mu nda bajya bareranye bagasabirane abageni kuvaje kuvuruwa bakakwana bakarabitandukanye
ahamagawe n'uruganda wo kumenyesha amakuru rwa Radio Inzamba gateka kawe umukuru wa zone Marambya Prime Ndayisenga yamenyesheje ko atana kimwe azi kwihagarikwa ryabo bantu. Abanyagihugu bahagaritswe kuri uyu wa kabiri ni Georges Karangwa ku mutumba Marambya wa commune Burambi mu ntara ya Rumonge muri commune Buyengero ku mutumba kwishwe muri zone Muyama hahagaritswe abantu babiri kandi n'igipolisi uwitwa Innocent Nzinkayo na Alexis Ndagijimana bakaba bivugwa ko bahagaritswe ku itegeko ry'urongo w'umugambwe CNDD-FDD muri commune Buyengero. Alexis Ndagijimana akaba ari umwigisha akongera akaba n'umujenama wa commune Buyengero yatowe mu mugambwe CNL bose abafashwe kuri wa kabiri bafungiwe mu gasho k'iperereza mu Rumonge. Uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa Radio Inzamba gateka kawe rwagerageje kurondera kuri telefone uwitwa Obeda arongo w'umugambwe CNDD-FDD muri commune Buyengero co kimwe na Buramatari w'intara ya Rumonge Consolateur Nitunga ariko ntitwashoboye kubaronka.
Bonfils Niyongere nawe nyene tumukengurukire mukanyi sasa makuru tubanarize mu gisata c'amagara y'abantu.
Uruhara rwa leta mu kwirinda no kwikingira coronavirus ibicishije mu bushikiranganyi bw'amagara y'abantu leta ibwirizwa gushyiraho intumbero zirashe zo kwikingira no kugwanya kiza coronavirus no kuvuga kumenya hakiri kare abiketswe ko boba baranduye kubashira habo nyene mu kurindira ibipimo kwitaho abamaze kwandura gushiraho ibibanza bigenewe abamaze kwandura bera abaganga bakwiye gushiraho ihanahana ry'amakuru rikwiye hagati y'abegwa n'ikibazo cyo kugwanya coronavirus kugenzura kwingingo zafashwe zo kwikingira ico kiza zubahirizwa
akona akamo kahajyu inzamba agateka kawe
ifadikanije na internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
kuruno wagatatu mushikira nka jwa mbere arengiyo mu bunyoni yagendeye bibanza byo kwipimishiriza mu mugera wa COVID-19 biri mu gisagara cha Bujumbura mu tumwa yatanze harimo ko abantu bo kubahiriza ingingo zo kwirinda uwo mugera na cyane cyane kwambara udufukamunwa igihe cyose umuntu agiye akoraniye abantu benshi tumukurikire
akamo twosubira gutera abene igihugu nuko koko basabye gusubira kuzirikana kandi ataguca ijya n'imwe yuko kwikingira aricyo kintu cyambere niyo ntambuka ya mbere umuntu yokora kubera kuvura no kwivuza biravuna kandi birasesaguza kandi iyo umuntu akikingiye abakwegeye n'abandi kwikingire rero kongere gukingire n'abandi hari ingingo zafashwe z'uko abantu bagwiza kwikingira bakambara udufukamunwa umwanya wose babona ko bakeneye kuja mu bandi bantu benshi hari benshi bashaka kugira ko madidane hari bamwe bashaka kugira ko madidane bivuga ngo ni benshi abo bamwe bashaka kugira ko madidane rero nabo twabantu bakujije iyo aramutse yiyumvira kugenda mu ruhame rw'abantu ari abantu benshi kuko ni ikinyi kuko gandeye ni kuneza yiye ubugira kabiri ni kuneza y'abandi babana ni kuneza y'igihugu iyo abonye bidakenewe nareke kujayo mugabo bikenewe nagende kandi nagende yikinyi nafate bisi agende yikinyi uwo mwanya w'iminota 20-30 aza kumara muri bisi ni umwanya mutoyi ugereranije n'umwanya azomara arwaye kandi bishobora kumubwiramo n'intandagara yo kuhasiga ubuzima ni ikingiro rero abantu bari cyo gufata iminenegwe ibintu ngo bifata iminenegwe bikakurariza umwana ubusa babe koko abantu bumva yuko igihugu kigirizwa gukingirwa
izuba rero ingingo yarayifashwe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu itegeka abunguruza abantu muri rusangi kwambara udufukamunwa mu gihe bari mu kazi kabo guhera kuri uno wa gatatu hamwe mu gihugu iyo ngingo yatanguye gukurikizwa ariko hakaba n'ahandi itubahirijwe mugenzi wacu François Bizimana aratubwira uko byari byifashe mu gisagara cya Bujumbura habe no mu ntara ya Muyinga
Kubituro byo mu gisagara cha Bujumbura na cyane cyane kubatwara imiduga yo mu bwoko bwa bus bubahirije iyo ngingo abandi bagerageje gukurikiza iyo ngingo yo kwambara ubufukamunwa na bunguruza abantu bakoresheje amatugutuku ariko nabone nko gituro kiri kuri Gare du Nord mu manuko b'igisagara cha Bujumbura nka 10 wasanga nk'abashika batanu batambaye udufukamunwa nayo kuma moto bari bake cyane mu manuko bw'isagara ku gituro cyaho bita kuri King Star mu Kanyosha ahari imiduga yunguruza abantu ibajyana mu manuko by'igihugu naho ne abatwara amamoto be n'amatugutuku wabona yuko batubahirije iyo ngingo bamwe mu bunguruza abantu bavuga ko iyo ngingo yari gufatwa babanje kuraba ko utwo dufukamunwa duhari kandi dukwiye ikindi bashikiriza nuko dufukamunwa turi ku giciro cy'ibihumbi bibiri ayo nayo ngo akaba ari menshi hari n'abavuga ko kukambara bituma badahema neza yamara ikibatangaza ngo nuko abapolisi baza kubaraba ko iyo ngingo bariko barikurikiza bo atabwo usanga bambaye tuvuye mu gisagara cha Bujumbura tukaja ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga yaboneka ko nk'abatwara amapikipiki imparugwa aribo bubahirije iyo ngingo nahone nkuko byigaragaje mu bibanza bine abo bagendesha amapikipiki bakunda kurindiriramwo abiyunguruza eka nabo nyene biyunguruza bakaba bapfa ipikipiki buriye batarinze kuraba ko umushoferi wayo akambaye
François Bizimana abajejwe intwaro n'ibipolisi mu ntara ya Rumonge bashizeho amanda zo cibwa abatambaye bufukamunwa muri iyo ntara naho biruko abanyagihugu bo muri iyo ntara bavuga ko bataronka aho babugurira naho kugambara byatanguye naho kugambara byatanguye kuri uno wa gatatu muri iyo ntara nibiratangura gukurikizwa kuri bose mu gisata cy'abunguruza abantu tafe mudasigana niyo dutegura ino nkuru
ihadabu y'ibihumbi 50 by'amarundi yazocibwa abakokayi abashoferi bunguruza imiduga muri rusangi amafaranga ibihumbi 20 nayo y'amarundi niyo azocibwa uwunguruje umuntu ku ipikipiki azofatwa tambaye agafukamunwa nayo ufise amazu y'ubunywero canke y'uburiro azofatwa atambaye agafukamunwa akazotanga amande y'ibihumbi 50 y'amarundi nkuko byamenyeshejwe na buramatari w'iyo ntara amafaranga 500 nayo y'amarundi niyazocibwa uzoba yiyunguruje atambaye agafukamunwa mu modokari ya rusangi canke ku ipikipiki muri iyo ntara ya Rumonge ayo makuru dukura muri iyo ntara akavuga ko abunguruza abantu ku makinga bazocibwa amafaranga 500 nawe uwo yunguruje akazocibwa 2000 by'amarundi consolateur nitunga arongo intara ya Rumonge ari kumwe n'urongo y'igipolisi mu ntara izo ngingo yatangwe kuzishikiriza ku gituro cy'abiyunguruza cya Rumonge kuri uyu wa gatatu uyo arongo intara ya Rumonge yongeye ko kandi ko mu ntumbero yo gukinga ikiza coronavirus abantu bazofatwa bavuye mu bihugu bibanyi nka Tanzania, Congo canke ahandi bakinjira mu Rumonge baciye mu nzira za magendo bazoca bashengezwa mu butungane kuko bazofatwa nk'abicanyi asigura ko izo ngingo zafundikiwe mu nama y'umutekano inyuma yo kubona ko icasabwe cyo kwambara udufukamunwa kitashyizwe mu ngiro kuri uyu wa gatatu kubunguruza abantu abacuruza baragabishwa yuko atawonenza amafaranga 1000 y'amarundi kugafukamunwa kamwe buramatari w'intara ya Rumonge akabasozera izo ngingo avuga ko uzofatwa arengeje icyo giciro nawe nyene azocibwa amande yongera shengezwe mu butungane
abakuru twabateguriye turasozere kuri no nkuru ivugwa mu bijanye n'intwari ibereye abakozi yo mu bitaro by'Imakamba bari yamiriza ingingo shasha yo guhana abakozi bakoze amakosa bidakurikije amategeko agenga abakozi ba leta ivyo bihano navyo bikaba ari uko umukozi akoze ikosa azohora kugwa amanota uzoba ari munsi y'amanota 50 umwaka weze akazoca yirukanwa mu kazi abakozi bagatinya ko ivyo bizofasha ubuyobozi kwirukana uyo wese badashaka mu kazi Haverien Bazikamwe
yeko udoroza munsi y'amanota 50 bazoca bamwirukana akazana uwundi
Ivyo byashikirijwe mu ijambo ry'abayobozi b'ibitaro ku bujejwe ibitaro hamwe n'ujejwe intwaro n'ubutunzi mu nama yo kurabira hamwe inge n'umwaka uheze wagenze bamaze gushikiriza abakozi ko kuvubu uzokora amakosa azokugwa amanota bake babamenyesha kwikosa rimwe rimwe amanota bijana nko gucegwa ku kazi umukozi bazomukura amanota 5 uzosiba kazi bazomukura amanota 10 ivyo birateye amakenga abakozi babona ko ivyo bishobora kuba binyegeje umugambi wo kwirukana bamwe mu bakozi basanzwe batarabwa ryiza n'ubuyobozi
akazana uwundi kubona ko bafite ashomeri benshi baha uwo bagomba bakaka uwo bashatse utubere tubuze nk'ubu minisitiri yerekanye abaminisitiri 5 bakiri mu mugambi baca bazana izana ya kubiri zirengere ziri mu mugambi yerekanye abajejwe iby'amafaranga sitandiri baca bazana abasenyerarugamba babiri kuri we harimo umupfasoni w'umukuru w'umugambi mu ntara yerekanye abasaza babiri 5 baca bazana izana ya kubiri 5 akamaramaza nuko wabaye wa mbere baba basaga yewe n'uwitwa Nowela atazi gusoma no kwandika uwa kabiri imana yakure nyine yitwa Deni nawe nyine ntazi gusoma no kwandika
Abo bakozi bakaba basaba ubuyobozi bw'ibitaro kubahiriza amategeko asanzwe abagenga nk'abakozi ba leta ngo kuko naho bavuga ko atabubakora ko bomenya ko amategeko y'akazi aramwe ku bakozi bose ba leta.
Aya mategeko agenga akazi umuntu agahanwa akurikije ibintu byanditse mu mategeko umuntu wese usagariranye.
Ibintu bihumu ni by'abakozi ni uko nyine nk'uko babyivuga yuko atacanyiganga honje abantu batohoza. Iyo kabera bakwita byaba kandi ahantu atamukozi akigira ijambo bahirahiye ukabaza ikibazo bashobora ati niba abandi batanga amakuru
ivyo bikaba biri uko mu gihe kuri ivyo bitaro hasanzwe ukwinubana aho igice kimwe c'abakozi cagiriza ubuyobozi kuba bwaraciye mu migwi abakozi akaba ababa abatoni niyo bakoze amakosa badahanwa mu gihe abandi nabo bavuga ko birukanwa no ku kazi kugira ngo abarongoye ibitaro binjize abo bashaka harimo n'incuti zabo abakozi bakaba bamaze no kugabisha ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ko butagavye ibitaro bishobora guhomba burundu kubera ubunyonyezi burangwa kuri ivyo bitaro kubera akamwana wa mama kaharangwa
tubere bazikamwe nawe nyene arakenuye Nikuri nonkuru rero ivugwa mu ntara ya Makamba duce dusozera ko amakuru twako tubashikiza kuno muso wa gatatu mfate kano kayanda bakenuke mwese Marco muradukurikira shibiro bagenza njo mu ruganda bafashe kuyatorokanya Theodomir Manirambona n'uyu ari mu hinga bw'ivyuma nawo nyene ndamukengurukiye hanyuma makuru mariko mashikiza na Jeff Dasang ndakuriyo kandi nifurije kuranirwa muri hose naho butaha